bindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.
Dusangira ijambo.
Urakoze cyane Karekezi. Banyuwanye namwe bakunzi bi radio y'u Amerika ndabahaye ikaze muri iki kiganiro kidasanzwe. Ni Pierre Clavin yo nkuru kuri micro. Reka ntangure ndabifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2024 twamaze kwinjiramo. Nizeye ko mwabutanguye neza kandi ko nuheze wagenze neza. Kubo bitagenze neza turabaremesha tubifuriza urugendo rwiza muri ubu twatanguye. Uzobabere uwamata n'ubuki. Mwavyumvise ko tugira dusubize amaso inyuma ku byaranze umwaka uheze cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi imibano n'iterambere. Ikibazo nyamukuru cabangamiye abarundi muri uyu mwaka uheze n'ubu kikiriko mu gisata cy'ubutunzi cyagize n'ingaruka mbi ku buzima bwa minsi yose n'ubukene bw'igitoro bwatumye ibiciro by'ibintu bya nkenerwa byinshi biduga. Ijwi ry'Amerika ryaraganiriye na bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura baratubwira ingene ubwo bukene butuma batagitonda ku kazi ku masaha kubera atamiduga yo kwiyunguruza igikora ku bwinshi.
Ku bintu turiko turabamo ngaha mu gihugu hari umuntu yaba kironka icavuga. Erega umuntu aravuga kubera yiteze ko hari gihinduka. Hari ico umuntu yaba kivuga kwa hadupfuye tugenda. Aha turi bikankara tugenda twarapfuye. Umuntu aragenda kuri ako kazi yageze imana ya karonzi arakagiye ko namaguru agataha namaguru kuri dukeyi waronse washoboye gusuma uko tungana twose twabaye duke ntacu ariko twabonetse ariko kabura makara yo kuduteka we kitavugwa cyo nabana basa umuntu akuze uranywa amazi ukajya mu kihangana ubu ukubigenza kugira umwana aje ku ishuri. Minervare cari kibazo uyibiriri cuya kugira ironke none washoboye no kuyironka ehe ngo uyu mwana urabuze inge naja kwishura
sivye ko zitari ntamizo tubona mu baraba ubuzima urumva ko bitoroha nk'akarorogiye nko ku mirimo yawe ya minsi yose urumva yuko ntibikorohereza bica byumvikana yuko ibidandazwa byinshi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura na yuko haba ibyo gufungura byinshi byose biva hagati mu gihugu mugira yataye gitoro cyane essence bihari urumva yuko kugira ngo bashobore kubishikarira mu gisagara biba bigoye cyane. Tugasaba yuko ababijejwe bafata mu minwe bakagira urgence kugira ngo imirimo isubire kubandanya nk'uko byahora kuko urabona yuko ibintu bisa n'ibihagaze muri rusange
biharaga umuceri
ntukore
kw'imana ibi bintu nabyo tugiye kuva mwo warahe ahubwo baranatwirukana none ku matara y'ibihumbi bibiri
nimba buri mwe ntishika
nimba buri mwe idashika
yarayasengesa mukubu yarayigihumba ya niba minsi yarayigihumba ya ugana ibihumbi bingahe bibiri bisaba yuko vorema ibitoro vyore ujyango turonke mukabesa ibiciro bigabanuke ga tugiye gushika ibitoro bibuze wumvaga nyakubaha umusatwa upe nabe ubutishika dutonda kubera nko kwa muganga kabisa yogaye
aya naina ya rose jo naina rose mifuko itandatu marara idandaza nk'umunsu cyangwa ntuna kwi kare naho randonka 30 40 50 abo twa abahora bayazana ejo twari twiteze ko baza batubwiye muti nibaronka igitoro amakara kwashika mugabo kuvejo n'uyu munsi nta gitoro bararo amakengara ha kukayafise ni yahera canicara ntekereza kuzoshika ibitoro bibonese amakara kaza.
Ubwo bukene bw'igitoro bwatumye igiciro cacu kiduga inshuro zirenga zitano muri uyu mwaka uheze. Kubwo umushikiranganji Ibrahim Uwizeye ajejwe amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka imvo nyamukuru nuko no ku isoko mpuzamakungu igiciro cagumye kiduga.
Muri ino minsi ibiciro biko biduga cyane ku isoko mpuzamakungu bigaca bituma ibiciro by'igitoro biguma biduga ku mastation. Kubera yuko igitoro atari cyo twimbura ngaha mu gihugu wacu kandi kubera ko ibiciro by'ibitoro bishingwa ku isoko mpuzamakungu u Burundi burakogwa ko nihindagurika by'ivyo biciro. Ibiciro ku mastation bizogenda bihindagurika buri kwezi bisigura yuko ibiciro n'ivyaduga cyangwa bikamanuka ku isoko mpuzamakungu leta nayo izoca ihindura ibiciro ku mastation mu kubiduza canke mu kuyimanura bivanye nuko biriko biraba ku isoko mpuzamakungu.
Yamara kubwa abanyagihugu ikibazo nyamukuru nuko gikena ariko kikaguma kiduga igiciro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ko hari abashaka gutobera igihugu maze bakabangamira ubutunzi bw'igihugu bigatuma n'igitoro kitaboneka. Hagati muri uwo mwaka warayuheze yari yijeje ko umuti ugiye kuboneka.
Ikibazo cy'igitoro nacyo cyari muri ibyo by'ubutunzi ni bitero twarose ni mu bintu byose je n'ubutunzi harabaye ibitero abadanda tari gitoro nari babwiye aho umuntu muhamahera akanka kukizana yamaze kuronka amahera kugira ngo ubuzima bw'igihugu buhagarare ku gitoro ni nk'amaraso. Hanyuma rero nta gitoro dukenye gende Dar es Salaam mu kigega cy'ibitoro by'igihugu biruzuye mugabo mumenye ko ari babadandaza nyene badutobera ari bafise bijya biduka bikizana none yanki yakagenda kabarindwe Dar es Salaam tugira gute urumva uko ari gitero bageza igihugu ntibakeneye ubuzima bw'igihugu arazana igitoro akavuga ati jewe mpa amastasiyo yanje gusa yitari rwanje sindaye kugira ngo abene igihugu bace baza gutonde wawe urumva naho ufise iritiro imiliyoni jana ikabiri irobine abibwe abantu bategereza gutonda n'ibintu badutoba tubibona nico gituma sigaye niyumvira nti ubu tuzava twikorera isosiyete by'ukuri nini ya leta ivyikorere ivyikore kuko bananiwe n'abantu bari babaye kubera ubusuma bazaba bari ba leta erekana zose n'abandi kora kubwira indongozi nizo zizonona hagira ico gituma kubwira yuko ahantu hari intwaro mbi itabereye ibintu bitegereza kononekara baratanga ibiturire ugasanga bariko baragabura rero twirirwa turerekana ku gajisho ufashwe nkirukana.
Naho biruko uyu mwaka washitse mu mpera uwundi uratangura ingorane zikiri zose. Kubwo muhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana intandaro y'ayo magogwa n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro hamwe na kamwana wa mama mu gutanga isoko y'abadandaza igitoro warongoye ishyirahamwe Parseme gishinze guhamagarira Abarundi ngo bahindure ingendo basheke ku iterambere rirama aratanga intererano yiwe
kuko urazi uburyo bukene kugira nk'ibitoro byinjire nuko vuga yuko ibitoro byinjire usanga amahera yokenegwa ari amahera arenga imiliyoni ijana na mirongo itatu hafi miliyoni ijana na mirongo itanu z'amadorari imiliyoni hafi ijana na mirongo itanu z'amadorari mugabo uravye nk'ikawa zishorera hanze nk'uyu mwaka ikawa zizoshorera hanze izoduha imiliyoni mirongo ibiri na zitatu z'amadorari murumva nayo akawa tuvuga tuti twoshorera niyo yambiriza n'amadovize urumva turafise icyo kibazo gisanzwe gihari. Ikigira kabiri ni uko bavuga bati umuntu abinjiza igitoro ngahanye n'umuntu polopole babihaye umuntu mwishyirahamwe rimwe harimo akantu agapfunka bakandi nako uburyo yagize ingorane uca usanga ziriko ziragwa ku gihugu cyose kubera aba ari uwo muntu umwe nibaza rero yuko ivyo rero bisaba igira ingorane kandi bikomeye mu gihe atana ya stock strategique
hatafashe ingamba rero zo kuzamura ubutunzi bw'igihugu amareforoma agafatwa intwari ibereye abantu imitaye y'abaguzi atunga ikinjira mu Burundi nk'uko biri kubiragarira mu bindi bihugu basha tuzuhagura tuna butondera
umuturo acari kure kuko n'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro Chantal Nijimbere yabwiye abashingamateka mu mpera z'uyu mwaka twaraye turangije ko Abarundi bakwiye kumenyera izo ngorane z'igitoro.
Kenagi igitoro hano mu gihugu cacu Burundi rikunda kwibonekeza riva ahanini ku bukene bw'amafaranga mva makungu adakwiye ko yaba twari dufise amafaranga mva makungu hano mu gihugu cacu Burundi akwiye adufasha kuja kwikenura mu bidandazo na cyane cyane igitoro tutiyimbure hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi twoguze cyo dukoresha ku mwaka wose cyangwa amezi atandatu tukagura n'ico tubika mu bigega by'intega kazoza. Ibyo rero ku bukene bw'amafaranga mva makungu ntibudufasha ntibunadushoboza gushobora kugura igitoro twifuza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi dushobora gukoresha uko tubyifuza. Rero novuga nti turavyemeranya yuko iki kibazo cy'ikena cy'igitoro kuvyukuri gikora ku kubisata vy'igihugu vyinshi na cyane cyane ku buzima bw'abenegihugu novuga nti hari utwigoro twinshi dupropoza mu bushikiranganje kugira ngo ahashobore kuza igitoro cya mazutu cyinshi par rapport ya essence kuko tuzi yuko ahanini imiduga ikoresha kunguruza abantu n'ibintu myinshi abantu n'ibintu kenshi ikoresha mazutu ndetse n'amahinguriro menshi akenera gukoresha mazutu.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Mu mwaka w'2023 ibanki nkuru y'igihugu yarahinduye inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 imvanyamukuru yashikirijwe n'umukuru w'igihugu ko ari kwitanga abari banyegeje amafaranga y'umurengera yavuye mu bunyonyezi ibiturire n'amatungo adasiguritse. Evariste Ndayishimiye yemeje ko abo baguye mu kamashu.
Hari abantu bivye igihugu turabibona neza kandi ubu murabibona aho umuntu azana amahera ugasakwe akwe muri banki ni kwameze yaraguye ifira ucubona ko igihugu carasahuwe. Hanyuma rero igihugu carasahuwe kuko amahera na igihugu utegereza kurondera ingene ayo mahera asubira kuja mu ntumbero y'ubutunzi bw'igihugu. Rero ukugira ubikore uyakura ngaho hanyuma basahuzi nabo abasahutse baragogwa kuko ibisi yose urarira warasahuye ntushira habo nibyo wasahuye ugira ubwoba. Rero twebwe kuma kubyo twari twiteze cyane cyane umva abasahutse turabizi ko batazoyaza wewe wakwemera uje kwishira habo nako wize. Ubu rero ko bigoye kumenya uti kwanakari yangahe haja ngahe. Rero iyo habaye abasahutse mwe nabo usanga amahera arengeye ivyashowe icyo gihe rero ibintu bica bitagaciro nibimuvuga ngo ibintu ngo byaduze byageze ikibujya nayo mahera ariko yica igihugu nta muntu n'umwe nabonye nari nagerageje ndavuga nti n'abafise ubwoba babona ko ari amahera bivye ni basi niba yazana nzo bagumiriza ibanga ntibigeze bazana nico gituma ingingo zica zitaba zigafata natavye ndavuga nti uwohora imbwa gusuta amazi mara zose. Rero nchanja dutangura kurimbura abantu tukaguhamagara wewe urafise amahera ngaya yazana tayazanye urayazana wongere uhanwe.
Mu gisata cy'ubutunzi nyene leta y'u Burundi ifitiye amabanki akorera hagati muri ico gihugu umwenda ungana n'amamiliyaridi 600 million by'amafaranga y'amarundi. Ibyo byashikirijwe n'umuhinga yanonosoye iby'ubutunzi Diomede Ninteretse aheruka gukora icegwa ku byerekeye amadeni leta y'u Burundi ifise n'ico kogwa kugira ngo ibintu bihinduke.
Amadeni ubuye birateye ubwoba ibiharuro biboneka twaduheranye amafaranga arenga 600 million by'amiliyari no kuvuga ko ari amafaranga ruta kure amafaranga dukoresha ku mwaka. Ayo madeni ubiravye mbere ntibigoye kuraba uravye nko muri Isaka community aho dusanzwe turi muri ibyo bihugu turamaze imyaka myinshi tutariha. Ubu mbere abakenya muri bako bariho kwandikira bavuga bati na tuzobima ubutegetsi bwo gutora bufata ingingo. Rero iyo umaze kubona umuntu adahe aherana akahera iminsi amadeni rero ni menshi muri gihugu kandi nibuke yuko harageze igihe amafaranga yo guhemba abakozi bakayakura mu mabanki. Iyo rero igihugu gifashe imigambi y'ugufata ikorondera amafaranga mu gihugu hagati leta ikorondera amafaranga mu mabanki commercial bashyiye muri BRD bijya bita le bon de trésor ni ukuvuga yuko amafaranga yavyo bita mu Gifaransa effet de vitro aba basanzwe baba privé ntibasubira kuronka amafaranga muri banki kuko baca babura na cyane ko taux d'intérêt kiduga kuko leta yaguze ugasanga rero ku gihe cyo gituma uravye muri rusangi abadandaza abarundi ubuye ntibari bato bato nta ntambaze niba kironka cyane niyo bayo yaronka ntibinvestisa ngo bizane umwimbu ukwiye.
Kugira leta ive muri cyo gihengeri ndetse inagura ubutunzi yari ihaye ihangiro yise umugambi wo mu mwaka w'2040 ushira umwaka w'2060. Uwo mugambi ufise ihangiro yuko mu mwaka w'2040 umunwa wose uzoba ufise icurya umufuko wose nawo ukagira akanoti ndetse ibigega by'igihugu navyo bikabomboka Uburundi ntibusubire kuzera inze. Kugira ngo iryo hangiro rishikwe ko hazonagurwa amahinguriro hagwizwe umwimbu hacukugwe ubutare bwinshi igihugu gishorere hanze byinshi kurusha ivyo kigurira hanze. Imwe mu nzira irashe yashizwe imbere na leta kugira ngo n'umunyagihugu nyarucari adushikirwe n'iryo terambere n'ubworozi bw'inkwavu. Leta yavuze ko mu mwaka umwe umworozi w'inkwavu ashobora kuronka inyungu y'amafaranga y'amarundi angana n'umuriyo n'umwe. harabamaze kwijukira ubwo bworozi nk'abaganire n'ijwi rya Amerika haba mu gisagara cha Bujumbura canke hagati mu gihugu
ishora mu mezi atandatu nkashora ibiro amajana 3 by'inyama no kuvuga ibyo biri amajana 3 mba nashoye hafi nkwavu ijana na 5 no kuvuga urukwavu rumwe rumwe ngahagenda ashaka gushora n'urukwavu rupima ibiro 3 ibiro 2 eh nkasanga nguye mu biro amajana 3 inyuma ya mezi 6 kunyama ntiraharura bimwe byo mu maganga maganga no kuvuga ku bantu bamaze gutahura kamaro kayo iri tirarigura 305 abo nabatahuye akamaro kayo amaganga nayo ni fumbire imirima neza imirima igatotahara akavura n'ubukoko baba buri kubitegwa no kuvuga ayo yose turayegeranya yose agashikira hariya no kuvuga ibido ibiri mu 60 70 kuko ari ubutunzi bukomeye
kandi umwavu wazo uramera cyane nicyo gituma twashimye ko urukwavu rufite akamaro kandi si icyo gusa inyama yago nayo uyiriye emwe nukuri uwe nawe yavuze ngo umenga ntiwuyihunde nari maze kubyaza hamwe rurabyara 5 ahandi rurabyara 8 kandi nagurishije 5500 nca ndabona rimwe nararose 2025 ngurishije 5 nca ndabona kabisa ati ziri n'akamaro Je nabonye uyifise urufise urukwavu umwanya wose urukenereye haraho ugendegwa n'umushitsi ugasanga umenga byari bigoye mugabo ucurutoraho ruri mu gihe ufise zingahe karudimana n'umushitsi ni akamaro kagore kari mu buryo bwishije nabonye ko rufise akamaro kandi si ibyo gusa hariho benshi bakunda kuzikoresha inkwavu burya nubwo yabw'urukwavu benshi baravuga ko ari umuti w'ubushe uzosanga abantu benshi bahize usanga bahometse ko kuntu de kandi kesi n'umuti
naho biruko harabibaza ko uwo mugambi udakwiye wonyene canke kutazoshobora gukura abarundi mu bukene bafatira ko atasoko rihari ry'inyama z'inkwavu ko abarundi badakunda kujya akanyama k'urukwavu cane kandi ko bari bamenyereye korora ahanini inka impene n'intama gusa
dusangira ijambo
Igisata cy'imibano caranzwe cyane ni ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa n'abakenyezi urupfu rwababaje benshi n'urwahitanye umwana w'umukobwa w'imyaka 5 yafashwe ku nguvu muri zone ya Buterere mu gisagara cha Bujumbura abakoze iryo bara bagasiga banamwishe nyina wako gakobwa Kelsey Iteriteka umwaka warangiye nabi kuri we asaba ko abakora ayo mabi bohanwa
ndagerageza ndarondeza hose ndabura ucyoye mu gatondo sinzere mbyutse baca bambarira ngo genda hariya inyuma y'idepo y'amakara hariho umwana yaba yahapfiriye urabe yuko ari ndagenda ndahashitse aho hantu dusanga umwana yakorewe ibyamfura mbi bamonize kubona umwana w'imyaka 5 amerwa nabi uko aye birababaje abo bantu bakora ibyo bintu bafashwe bahanwa by'intangarugero
umukenyezi Ines Kidasharira ari mu bakenyezi b'imboneza bagwanya bivuye inyuma amabi afatiye ku gitsina uyu asanzwe arumumenyesha makuru akorera I Bujumbura asaba leta ko yoshiraho itegeko rikarishe rihana abakora ayo mabi
je wonyoze yuko ibijanye n'amabi akorerwa abakenyezi agwiriye nta muri no minsi kuko avugwa kuko avugwa abantu bakayamenya mu binyamakuru bakayakora ko inkuru abantu ugasanga bari ko barayaganira ko ugasanga arashitse kure uko bitahora yashitse ku mbuga ngurukana bumenyi abantu batari baki bakayamenya hamanibaze yuko ari ingaruka zo guhimiriza abantu kuvuga ibyo bakorewe abitwariye abantu gucyo bikanamenyekana hanyuma ikinije nibaza yuko gishobora gutuma igurirana cyayo mabi harimo ikijanye no guhana bitari ku rugero rushemeye abakenyezi twayanze mu Buterere akarorero baravuga yuko bishika nkuba kitwarira ababakoreye amabi nk'umwana wabo canke bunyene mugabuke bakaba bari hano umuntu ari ngaho mu kibano yagarutse ariko arabigamba avuga ati mbega hajya mwari mwamfungishije ibyo rero bica bitera intege n'abandi baba bafise ico cyumviro cyo gufata umuntu ku nguvu hanyuma ikindi naco tutokwibagira nuko hari uwo muco kumbure uko ugihari wo kumva yuko umukenyezi cyangwa umwana w'umukobwa n'uwa bose n'uwo urenganye mu bantu bamwe bamwe bata ico no kwita ubuntu batakaje ubuntu kandi rero ibyo navyo nibaza yuko bigwirira nabivanye kumbure n'ama valeur cyangwa nufuga amaranga mutima bahanahana
iri tegeko n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye arari nyotewe
mwari yumviye namwe ibara ry'agahomera unwa byakorewe umwana w'umwigeme iteriteka kersi yafashwe ku nguvu ndetse acaricwa bunyamaswa n'abagizi ba nabi turasubiriye gutera ivyatsi iyo ngendo igayitse n'abo bagizi ba nabi badahengeshanya kuza barakora ako kabi tuboneyeho gusaba ndetse n'ababijejwe bumvise ko bariko barasubiramo amategeko kongereza igihano cyari cyasanzwe kugira ngo bace intege abo bagizi ba nabi
benshi bakunda gushyira imbere bavuga ngo ihohoterwa ry'abakenyezi burya n'abagabo barahohotewe mu ngo nuko batafise aho bavugira hariho abagabo bahohotewe tumaze gukorana twese turi hamwe niho tuzomenya ukuri kuri mu miryango kuri mu gihugu
ku rundi ruhande hari n'abagabo bemeza ko bakubaguwe maze bagahohoterwa ubuzima n'abagore babo uno mwaka uheze ishyirahamwe rihanira agateka k'abagabo bahohoterwa ryaharuye abagera kuri 40 biyahuye kubera ayo mabi Boniface Nduwimana arongoye iryo shyirahamwe Home and the Tress
kuva mu 2021 ishyirahamwe abagabo mu gahinda ryarashoboye kumenya abagabo biyahuye biturutse ku mabi afatiye ku gitsina korerwa mu miryango bagera ku 40 mu gihugu cyose biyahujwe n'ingaruka z'ayo mabi hariho ingorane zijanye no kutitaho no gufata minenegwe ibijanye n'abagabo bataka batakamba ku kijyanye n'ihohoterwa tukaba tubibona cyane mu ntwaro no mu butungane inzandiko ziri mu Burundi zerekana kandi zivuga ko amabi akoregwa abakenyezi gusa nta rwandiko na rumwe rwerekana amabi afatiye ku gitsina akoregwa abagabo tugasaba kwizo nzandiko zohinyanyurwa nibaba bavuga amabi afatiye ku gitsina akoregwa abakenyezi bakavuga bagashyirako amabi afatiye ku gitsina akoregwa abagabo
umuhinga yanonose ibyerekeye imibano Pascal Butoyi arabifitiye insiguro
nuko uvuga ni wa mugenzo w'ikirundi bavuga bati umugabo akubiswe n'umugore aba ateye isoni aba ari umuntu amaramaje ariko birashika kuko abantu ntibanganye inguvu ugasanga yamubwiriye nabi umugabo umugabo akaca abandanya ahora atiyahuye hari igihe ucusanga yaciye amwicisha cyangwa akamwisha akamutemaho igipanga yamusanze nk'ahantu bivara n'ikintu kimwe aba yatoye kugira ngo akorere nawe uwo mugore umugenzo n'ubu uracatuboha cyane umugenzo w'igihe uracatuboha ko umugabo atashobora kwitwa n'umugore ngaca bivuga ahubwo ngaranumirana ni ukuvuga wakubiswe n'umugore wo bivuga abantu bakaguhanura cyangwa uwo mugore yagukubise bakamutwara imbere y'ubutungane bakamubaza gutyo umutima ukaruhuka
mu kurangiza umwaka uheze hari ikindi kibazo mu gisata c'imibano cateye impari nicerekeye abakundana cyangwa ababana basangiye ibitsina umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Ndayishimiye yatangaje ko abo bantu bazanira umuvumo igihugu arongoye
irivumwe cy'umugabo n'umugabo ngo barongorane umugore n'umugore barongorane ibihugu rutura biriko bihatira ibihugu bibaye abaye ko bitereza gukurikiza uwo mugambi bitawemeye kufata mfashanyo bazoronka barayitwima ndababwije ukuri ni waba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana muri buke byashikiye Sodoma na Gomora iki ni kiri kibazo mu Burundi jeye kubwanjye ngomba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye kandi nta gicumuro baba bakoze nibitera sori je mbere no kubivuga sindavyumva ko nkwiye kubivuga ni jambo rigoye n'ugusohora mu kanwa k'umurundi tuzi aho Uburundi bwemera Imana kumva bubaho bwemera Imana imwe rudende ni nkuko rero wambwira ngo mbega shetani ni Imana uhise mwiki temise mwimana ubushaka gutora shetani nacaca muri ibyo bihugu abeyo ahubwo nibaza ko bamwe mwavuga bahorumbira kuja hanze babagiye kwakira iyo migenzo baraherayo ntibatuzanire n'uri hanze ntazatuzanire
Yamara batari bake bariyemereje iyo mvugo nk'umushingwa manza Gustave Niyonzima kuri mikro y'Ijwi rya Amerika yavuze ko iyo mvugo ya president Ndayishimiye ihonyanga agateka kuwo mugwi w'abantu kuri wahubwo n'igihano kiri mu gitabo mpana vyaha cari gikwiye gufutwa
nivyo igitabo mpana vyaha kirahana abo bose barangura amabanga yabubatse bahuje igitsina ariko ico gitabo mpana vyaha ntaho gitegekanya ko bakwiriye urubanza go gupfa batewa mabuye ico no kwita moral par lapidation e kantana hamwe ico gitabo kibivuga rero turavye ingene amategeka kwirikizwa no kuvuga uwo wese yoba yagirijwe ico caha arafise uburenganzira bwo kwisigura aciye mu masentare akunguruza gushika urubanza rwiwe rube ntabanduka afise abamwunganira bashingwa manza biwe bakerekana ingene bashoboye kumufasha mu byo yoba yagirizwa byose ico novuga nuko turavye ivyo umukuru w'igihugu yavuze akamo yateye nibintu biteye ubwoba nibintu biteye ko biri namategeko nibintu bizotuma uwo wese yiyemangira yuko akunda uwo basangiye igitsina azobaho mu bwoba ntangere ashobora gutoga umunsi wari we wese akicwa yicishijwe amabuye kubera ko kamo umukuru w'igihugu yateye avuga kandi ivyo vyose bibazwawe bizobazwawe nibintu rero bizonatuma n'igihugu c'u Burundi kigira ishusho mbi mu makungu kigafatirwa mbere n'ibihano n'ingingo zindi zishobora kubera u Burundi intambamyi na kanatsinda no muri kino gihe turabona ko Burundi buri mu ngorane nyinshi zugarijwe n'ubukene nibintu rero bije bisubiza inyuma u Burundi
nabo bahuze bitsina babisangiye baraganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko batewe ubwoba nayo majambo ya president Ndayishimiye bemeza ko batari bakwiye kuzira uko baremwe canke uko bari bongeye ko bamwe muri bo bashobora no kuzira ugwikekwe bagasaba ko bohumurizwa kuri bo aya majambo ntiyarakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu batigiteye ubwoba kenateye amakenga nuko asan wahamagariye abantu kwica abandi bahogwa ivyo bemeza canke uko baremwe leta z'ubumwe za Amerika zirateye umutima uhagaze nayo majambo y'umukuru w'igihugu mwitangazo ryayo leta z'ubumwe za Amerika zashikirije ko aya majambo yerekeye mu gihe w'abantu b'inkehwa bafatwa nk'ibicibwa Amerika ivuga ko amajambo ya president Ndayishimiye ahungabanya uburenganzira bw'abo bantu uko bari kose yamara ko bari bakwiye gukengegwa mu gateka kabo userukira Burundi mu gihugu c'ububirigi yaragerageje gutanga umuco kuri yo mvugo y'umukuru w'igihugu ambassadeur Terence Nayiraja yabwiye Ijwi rya Amerika ko abantu benshi batatahuye imvugo ifobetse y'umukuru w'igihugu Nayiraja yongeye koko Ndayishimiye yakoresheje imvugo yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikogwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko y'u Burundi. Nshutse bakunzi na mwese mwarimo duteze amatwi aha niho duciye turangiriza kino kiganiro c'ivyaranze uyu mwaka uheze mu gisata c'ubutunzi iterambere n'imibano. Turabashimiye mwebwe mwese abari bateze amatwi iradio Ijwi rya Amerika Pierre Clavin Yunkuru mwari kumwe kuri mikro ndasubiye kubifuriza umwaka mwiza w'2024 muzowuje ntubaje kandi uzobabere uwa matano ubuki.
Gushikiriza gushikiriza icyo tugona turayaga Chachu.